Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda muri ko mutwumva kuri FM 104.3 ijwi rya Amerika no kuri FM 88.3 ya Radio Inshuti ya Bose. Ikaze mu makuru yo kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Jewe Diane Nirinahazwe. Ejo aho bukera urwego rujeje gucungera ingene bimenyesha makuru bikora mu gihugu cy'u Burundi CNC mu mpfunyapfunyo ruzohura n'indongozi za bimwe mu bimenyesha makuru bitari bigifise uburenganzira bwo gukorera ku butaka bw'u Burundi. Amaradio bitegekanijwe ko azotezurirwa yoba yiteguriye none gusubira gukora.
Ibibazo bijyanye n'uburyo bazi yuko tuzobihura nabyo, ibibazo by'ibyuma turazi ko tuzohura nabyo, ibyuma bimaze imyaka itanu bidakora, ariko n'ibintu birondegwa bikaronka. Igikuru ni ukuronka ubwo ruhusha bwo gusubira gukora.
Uyu ni Leon Masengo hatwara Radio Bonesha FM, imwe rudende mu maradiyo yugawe aturiwe mu 2015. Yatumiwe mu nama y'ejo ku wa mbere, avuga ko biteguriye gusubira gukora naho ibibazo birimo ivyuma bishobora kuba vyarononekaye bitabuze. Turabigaruka ko handi hato mu masaha make ari imbere. Urwanda ruratana mu mitwe na Guinea Conakry muri kimwe ca kane co gusozera irushanwa ry'igikombe ca Afrika c'ibihugu ku bakinyi bakina muri za championa z'ibihugu vyabo. Navyo twabibateguriye mu be hafi ya maradio yanyu. Ariko reka tubanze tuyahere kuyagezwe hirya nino ku isaho. Polisi y'Uburusiya yataye muri yompi abarenga 3,000 bazindukiye mu myiyerekano y'abashigikiye umunyepolitiki atavuga rumwe n'ubutegetsi bw'ico gihugu Alexei Navalny. N'indwi higira kabiri bihereje amabarabara basaba irekurwa ry'uwo munyepolitike, mu gihe polisi y'ico gihugu yari yihanangirije iyo myiyerekano mu ndwi iheze. Uno munsi yugaye ibituro vya gari ya moshi bigera kuri indwi vyo ku mugwa mukuru Moscow, yongera igabanya uruja uza rw'abagenda n'amaguru kuri uwo murwa mukuru nyene. Hamwe mu maduka, amazu y'uburiro yo ku murwa mukuru w'u Rusiya naho nyene yugawe. Navalny yahagaritswe mu kwezi kwa mbere hakiva mu Budagi kwivuza ishano yemeza ko yahawe na leta y'u Rusiya. Muravyibuka leta zunze ubumwe za Amerika n'umuryango umwe bwa Buraya bikomeje gutera ivyatsi ifatwa giwe bisaba ko arekugwa atakirinze gusabwa. Bitegekanijwe ko urubanza rwiwe gumva izwa kwa kabiri w'indwi buca dutangura. Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru agezweho hirya nino ku isi ku Ijwi rya Amerika mushobora kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA, akaburungu com, adresse ya YouTube yacu, Instagram na Facebook ni VOA radio yacu. Mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Ejo aho bukera kwa mbere urwego rujeje gucungera ingene bimenyesha makuru bikora mu Burundi CNC rurakorana inama na zimwe mu ndongozi z'amaradiyo yugawe muri ico gihugu mu ntumbero yo kuraba ingene yosubira kwemererwa gukora. Muyamaze kuronswa ubutumire harimwo abiri mpuzamakungu ariyo Ijwi rya Amerika muri ko murumva n'iy'Abongereza BBC muyatiriwe mu 2015 radio y'abanyagihugu RPA na radio television Renaissance ntiziratumigwa. Radio Bonesha FM yoyo yaratumiwe. Uwirongoye Leon Masengo mu kiganiro yampaye yavuze ko biteguriye kongera kumvikana ku butaka bw'u Burundi.
Umve kwitegura gusubira gukora cyane gosiga kwakorera abanyagihugu, kandi abanyagihugu bari bamaze imyaka itanu yose iheze batatwumviriza tutavugana. Turavyiteguriye cyane gose, no kuvuga kwitegura no kuvuga gute no kugira iryo shaka ryo gusubira gukora. Hanyuma abamenyeshamakuru bahora mu ibarabara basubire ku kivi bakorera abanyagihugu, bakorera n'igihugu. Turiteguye cyane rwose.
Abo bamenyeshamakuru uvuga hari nk'igice c'abamenyeshamakuru bakora Radio Bonesha FM ubu unye bari mu buhungiro, barakwiye abasigaye mu gihugu c'u Burundi kugira ngo mushobore gukora canke muzo kwikora ku bandi bandi muzonka akazi.
Abahari barakwiye ama abarondera akazi ko kumenyesha amakuru ni benshi, barahari nta kibazo ivyo bidute.
Muvuze ngo barakwiye igice cabo kibarizwa mu buhungiro la Masengo.
Igice cabo no kuvuga gute wewe ko twakoranye abamenyesha amakuru bari hanze ni bangahe nda ziyuko abari ngaha mu gihugu ari bo benshi gose gusoma
ni kuvuga ko nkaba bakorera mu ntara harimo abatari bake bari hanze y'igihugu abakora amakuru y'ikirundi kuri Bonesha FM hariho abatari bake bari hanze y'igihugu abakora amakuru y'igifaransa kuri Radio Bonesha FM hariho abatari bake bari hanze y'igihugu ni tunashaka kubaza
abantu baragenda les institutions zikagumaho n'abantu babayira ambassadeur sur cette terre kuri isi n'ibishoboka abantu baragenda abandi bakaza
hanyuma ku kibazo cy'ivyuma naho Radio Bonesha FM yaratiriwe mu 2015 igihe turi guhari ivyuma bitari bike vyaho vyononekaye ivyo vyuma vyo mwo mwarasubiye kubisubiriza kugira ngo sense babwiye ati mutangure gukora bice bikunda vyihuta
twenke ikintu dushima nuko umukuru w'igihugu ya duhaye ubwo burenganzira bwo gusubira gukora ibibazo bindi navyo birahari ibibazo bijyanye n'uburyo birahari turazi yuko tuzobihura navyo ibibazo by'ibyuma turazi ko tuzohura navyo ibyuma bimaze imyaka itanu bidakora n'ibitoba byaranonekaye kiriya gihe bishobora kuba byarapfuye ariko n'ibintu birondegwa bikaronka igikuru ni ukuronka ubwo ruhusha bwo gusubira gukora abantu bakava mu bushomeri kandi bari bafite ingufu n'ishaka ryo gusubira gukora icyo nicyo gikuru nta bindi ibindi umuntu azorondera abagira neza badufashe abemera akamaro k'umwuga wo kumenyesha amakuru bazodufasha ama n'umukuru w'igihugu yatwembereye gusubira gukora akabazi n'ibibazo twagiye duhura navyo hariho ikigega kigejwe gufasha amaradiyo icyo kigega nacyo nyene tuzuro kidodora ko hanyuma umukuru w'igihugu adufashe nyene kuhashika turizeye yuko azobandanya yadufasha kandi tuzogenda turonka inyishu y'ibibazo tuzogenda duhura navyo ibibazo ni mu buzima bwa misi yose abantu bagenda bahura n'ibibazo
hanyuma mukizera yuko ivyo bibazo nubwo bizoba bihari Bonesha FM izosura kumvikana ryari kuko simwavuze ko mwatumiwe na sense byumvikana ku ruhusha muja mumaze kururonka ngira ngo nka 99% kwijana ubwanyu mwibaza ko Bonesha FM izosura gusamirana mu gihugu cy'u Burundi nka ryari Galeon Masengo
gusubira gusamirana ryari nakubwiye igikuru tumaze kuronka ubwo burenganzira bimubivanye n'ibizuba bivuye mu kiganiro twagiraniye n'urwego rujeje gukurikirana ingenzi n'amakuru atangwa nibaza yuko atawumvuka neza na neza ngo ku wa gatatu kwa kane kwa gatanu ngo tuzota dusubira gusamirana urumva ko hariho ibibazo bijyanye n'ibyuma bijyanye n'uburyo n'amafaranga kubera arakenewe ariko nibaza ko Perezida yavuze ati mu maguru mashya mwicarane murabe yuko amaradiyo asubira gukora ku neza y'igihugu urumva rero igikuru ni uko iki kibazo cyari cyashakuje igihugu kandi bidakenewe kiriko kirava mu nzira kigatorega umuti icyo ni cyo gikuru kuvuga ngo ryari ni ukuri ntawo kubwira ngo umuntu biza cyane umuntu bizibiri tugiriye turashyiramo ingufu mu bijyanye by'ubuhinga n'ibiti turashobora gutangura gukora mu minsi izoza nko mu kwezi kumwe cyangwa amezi abiri
hanyuma ikibazo cy'amenyeshamakuru banyu mwakorana ubu ari mu buhungiro bahunze bafise icyo bita kontra zo gukora ubuzima bwabo bose bakorera Bonesha FM ariko bakaba batagikorana na mwebwe kuvuza muzi zahabaye kuko iradiyo yugaye bo coco muramaze kuciyumvira
icyo onye ni ikibazo cyo kwicarira kandi burya anye akazi kose kagengwa n'amategeko kandi urabizi yuko hari amategeko agenga iby'akazi ibyo byose ni ukubijamo umuntu akaraba muri aya mategeko avuga iki byari bimeze gute byanditse gute amasezerano yari ayahe n'ibyo umuntu acajamo ibibazo ntibishobora kubura nakubwiye mu buzima umuntu agenda ahora nabyo mugabo akagerageza kuraba ingene abitorera inyishu
Leon Masengo murakoze kuri kano kanya muhayijwe rya Amerika
murakoze cyane akazi keza.
Inyuma y'iki kiganiro na Leon Masengo twagiye kumenya ko hari ukutavuga rumwe ku burongozi bw'iyo radio isanzwe ubundi itwarigwa mu ishyirahamwe ARF Association Radio Sans Frontières. Bamwe mu batanguje iryo shyirahamwe n'abari barirongoye imbere y'uko iradio isamburwa mu 2015 bavuga ko ibizofundikirwa mu nama ya CNC bitazuba byega iryo shyirahamwe na Radio Bonesha FM. Basigura ko uburongozi buvugwa ko ari bwo buramutswa iyo radio bwahagiye bidaciye mu mategeko. Ni kibazo tuzogaruka ko inyuma y'inama y'ejo kuwa mbere tugatumira impande zose. Ijwi Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Urwanda masaha make ari imbere rwaza gutana mu mitwe na Guinea Conakry muri kimwe cya kane cyo gusozera irushanwa ry'igikombe cya Afrika c'ibihugu ku bakinnyi bakina muri za shampiyona z'ibihugu byabo. Ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umenyesha makuru wacu mu vya sport Jean-Claude Munyandinda. Amahoro Jean-Claude ngaho I Kigali mu Rwanda.
Turakomeye tumeze neza Diane.
Ego, uwo mukino uraza gutangura sangapi hama ubereye?
Urakoze cyane Diane, nibyo koko mukanya kaza kuza mu masaha akuze ikipe y'u Rwanda Amavubi iraza gucakirana n'ikipe y'u Guinea la Sri National. Ubwo biraba ari saa tatu z'ijoro ku isaha hano I Kigali. Ntabwo biza kuba byoroshye rero muri rushanwa ryo guhatanira igikombe cya CHAN aho u Rwanda rugeze muri kimwe cya kane kirangiza, aho abakinnyi b'u Rwanda bafite imbaraga cyangwa bafite ishyaka n'ingoga kugira ngo babe batsinda ikipe ya Guinea Conakry babe bazamuka bagere muri kimwe cya kabiri kirangiza. Nubwo ari akazi katoroshye, ariko bamwe muri bo ndetse n'ababaherekeje ndetse na bamwe benshi mu Banyarwanda bari hano I Kigali baravuga ko ari ibintu bishoboka.
Hanyuma wo twibutsa inzira u Rwanda rwaciyemo kugira ngo rugere aho ruri ubuga Jean Claude.
Murakoze cyane Diane. Nibyo koko, kugira ngo u Rwanda rugere muri kimwe cya kane kirangiza rwari ruherereye mu itsinda rya gatatu ariryo itsinda C, aho u Rwanda rwari kumwe na Maroc na Uganda ndetse na Togo. Umukino wa mbere u Rwanda rwahuye na Uganda, umukino urangira ari ubusa ku busa. Umukino wa kabiri u Rwanda rurongera runganya na Maroc ubusa ku busa. Hanyuma umukino wa gatatu anahesheje u Rwanda icyo gukomeza muri kimwe cya kane wahuje u Rwanda nyine na Togo, aho u Rwanda rwashoboye gutsinda Togo ibitego bitatu kuri bibiri, ari naho bakuye icyizere cy'uko bishoboka no gutsinda Guinea, nubwo hari n'abandi bavuga ko ari umusozi muremure kuri.
Abakurikiranira hagufi vya sport mu Rwanda barabona gute ivyuno mukino biriko biravugwa ko gute Amavubi barayaha amahigwa angana gute?
Nibyo koko, ukurikije uko abanyarwanda bitwaye cyangwa se uko bakiriye umukino wahuje u Rwanda na Togo, umukino wahuje tike gukomeza muri kimwe cya kane kirangiza, hari benshi bafite icyizere cy'uko bishobora gukunda ikipe y'u Rwanda ikaba yasezera ikipe ya Guinea. Ariko hari n'abandi bavuga bati Togo irakina neza, nibyo ni ikipe ikomeye, ariko Guinea iri ku rundi rwego kubera ko Guinea ifatwa nk'igihugu cy'umupira w'amaguru muri Afurika. Abantu bakavuga bati ni byiza kwizera inzozi ko zishoboka, ariko nanone Guinea la Sri National ikipe ikomeye cyane ku buryo itapfa gusukirwa. Gusa nyine nicyo cyiza cy'umupira w'amaguru Diane, abantu baba bavuga bati ibi birashoboka, nibyo batekereza ko bidashoboka ugira uko ukabona birabaye.
Jean Claude, Amavubi akaramuka atsinze uno munsi, igica gikurikira kizoba ari icyaha?
Uko bimeze uyu munsi nyine ni umunsi wa kimwe cya kane, nk'uko ejo hari n'imikino yabaye ejo kuwa gatandatu, hari n'imikino ya kimwe cya kane yabaye. Nababwira ko Mali yakuyemo Congo Brazzaville itsinze penalti 5 kuri enye, mukino wari warangiye ari ubusa ku busa ndetse wongeraho na minota y'inyongera biguma ari ubusa ku busa. Undi mukino ni umukino utari woroshye wahuje Kameruni na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Kameruni nayo yasezereye Congo Kinshasa ibitego bibiri kuri kimwe. Iza gutsinda muri iri joro hagati rwa na Guinea Conakry izahura kuwa gatatu n'ikipe ya Mali. Hanyuma undi mukino wa kimwe cya kabiri kirangiza nawo uteganyijwe kuwa gatatu uzahuza ikipe ya Kameruni yabonye tike ku munsi w'ejo. Kameruni ikazaba mugomba guhura n'ikipe iza kurokoka hagati ya Zambia na Maroc. Babwira ko umukino wa Zambia na Maroc umaze gutangira mu kanya isaha 12.
Urakoze cyane gose Jean Claude Munyandi, ndatukure ko ubandanye ubikurikiranira hagufi hama mu gitondo wemerera abakunzi b'ijwi rya Amerika kuza kutubwira uko bizaba byagenze.
Murakoze cyane Diane.
Reka dusure gato mu gihugu cy'u Rwanda. Havugwa abarimyi b'umuceri bo mu kiyaya cya Bugarama batunga agatoki inganda ko zibashira mu gihombo gitegwa no kubagurira umwimbu wabo ku giciro kiri hasi cyane. Mugenzi wacu Temisokre Mutijima yagendeye abo barimyi adutegurira ino nkuru.
Ni kuri rimwe mu mabuga y'ubwanikiro bw'umuceri yaha mu kibaya cya Bugarama. Abahinzi baranura umusaruro basiganwa n'imvura itangiye kugwa. Bitewe n'ubutoya bw'inzu yafatwa nk'ubuhunikiro cyangwa se stock mu ndimi z'amahanga, imifuka y'umuceri bamwe barayitwikirira aho hanze ku ibuga.
None ko bigeze hano rero bahitabona bibaye ibyabo ariko nibamenya aho byavuye. Umuhinzi rero ntibareka kumucinyiza.
Ubusanzwe igihe cy'isarura ni igihe cy'ibyishimo kuri buri muhinzi, nyamara kuri aba bo ibintu siko biri. Ibyo bigaterwa n'igiciro kitabanyuze, bavuga ko inganda zitunganya umuceri zirimo gutwariraho umusaruro wabo.
Twebwe turahinga tugahingisha ku mahera menshi, broke tukayisaruza ku bihumbi icumi, tukayihingisha ku bihumbi icumi, barangiza twakora imibare tugasanga amahera twatanze n'ayatavamo.
Igiciro bagena pe ni giteya ukurikije ingufu ikiro cy'umuceri gitwara kuva umuntu agitangira gukurikirana igihingwa cy'umuceri. Gukurikirana igihingwa cy'umuceri mu mezi atandatu arindwi bitwara ingufu nyinshi, byibuze amafaranga 400 niyo yakabaye yasanashimisha umuhinzi. Nabwo iterambere ry'umuhinzi byo byanagorana.
Kimwe mu by'aba bahinzi bavuga ko bituma bakomeza gusigara inyuma mu iterambere ni ukuba igiciro cy'umusaruro wabo aho kuzamuka ahubwo gisubira inyuma uko imyaka ishira.
Ushize bari baduhaye 3.5 basi turavuga ibyo aribyo byose byapfa kugerageza, ariko ikibazo dufite rero n'umubaro dufite ni uko bashaka kugira gute nayo kuyagabanya, kandi kuyagabanya kwacu ni ukudukinagaza umuntu akaza afata abanyamenere bari umwana cyangwa ngo abone na mitiweri yo gutanga.
Ubu ngubu ikibazo dufite nk'abahinzi b'umuceri dufite amakuru yuko ibiciro barimo batumanura hasi, inganda zishyize hamwe ziri kuduha 320 ko abahinzi ntabwo turi kuyishimira.
Urabona kwasubiye inyuma si uko twayitumize pe, mbere tukigurisha umufuka 340,445 kwarafashe ku mufuka upanze gutya nk'uko ngo tuba twateretse, ariko ntacyo tukibona.
Abo baratunga agatoki amabwiriza asa naho hari isoko inganda zigera kurenye zaho mu kibaya cya Bugarama kuba nyirabayazana w'uko guhendwa ku musaruro, bagasaba ku isoko ryafungurirwa n'iza handi.
Bagerageza kushaka uburyo igiciro cy'umuceri bagishyira hasi, noneho bagatinza n'igenwa ry'igiciro mu rwego rwo gushaka ko tusigara tubinginga ati nyabune dushonje amafaranga igiciro mutuguriraho cyose turacyemera.
Kubera iki umuceri ushobora kuva muri Pakistan cyangwa kuva Tanzania ukaza mu Rwanda? Niye mpamvu umuceri udashobora kuva hano ugende ibutare ugende Kigali mu gihe hari uruganda? Niba twemerere ahantu hari uruganda rwemewe mu Rwanda ruze narwo ruguru umuceri mwiki kiba cyavugaramo, isoko rifungurwe kuri bose.
Kumva twebwe baturekura cooperative yacu kadushakira abashoramari bahandi bakaza bakatugurira imiceri.
Icyakora inzego z'ubutegetsi mu karere ka Rusizi zirahakana iryo kandamizwa abahinzi b'umuceri wo mu Bugarama bavuga ko bakorerwa n'inganda. Bwana Kayumba Efraim uyobora ko karere avuga ko mu kugena ibiciro bagurirwaho umusaruro nabo ubwabo baba bahagarariwe.
Iyo bishyirwaho abahagarariye abahinzi ndetse n'aba n'inganda ziwugura bikorwa bose bahari. Ministeri ishyira igiciro hari variable cyangwa hari ibintu byinshi rebaho. Ireba uko inyongera musaruro zaguzwe igakiraho igiciro cy'umukozi mu guhinga, ku buryo bareba bakavuga bati dukurikije icyo umuhinzi atanga kugira ngo abone umusaruro cyangwa se icyo cy'umuceri kingana gutya, bagaheraho bashyiraho inyungu noneho bakagena igiciro gikwiye kuba kigurwa ku muceri udatonoye.
Ariko aba bahinzi bakagaragaza ko ijwi ry'ababahagarariye bisa nkaho nta gaciro rigira.
Baraduhagararira bakagerageza no gushaka uburyo umuhinzi yabona ko gaciro ako sinza ahantu bipira, ingufu zabo zisa naho zitumvikana bwa cyane, ako buryo umucuruzi mbona bafite izindi ngufu tutamenya.
Ntabwo byadushobokeye kuvugana n'ubuyobozi bwa Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda kubirebana n'ikibazo cy'aba bahinzi. Gusa amakuru twamenye nayo uko igiciro iyo Minisiteri yagennye inganda zitagomba kujya munsi ku muceri udatonoye muri iki gihembwe cy'ihinga ari amafaranga 295 y'u Rwanda ku kiro. Abahinzi bakagaragaza ko ayo mafaranga ari make cyane ku buryo uretse no kuba dahuye n'ibyo baba batanze bigiye no mu birebana n'ibiciro ku masoko, umuhinzi w'umuceri asabwa nibura kuba yagurishije ibiro biri hagati ya 3 na 4 kugira ngo abashe kwigondera ikiro kimwe cy'umuceri utonoye ubukiri hagati y'amafaranga 800 n'1,200 y'u Rwanda. Temistokre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu gihugu cy'u Burundi hakomeje kuvugwa ibibazo hagati y'abubakanye byiyongera mu mihingo itandukanye. Ibi hari ingaruka ziba biriko biragira muri iyo miryango na cane cane ku bana. Aka kabazo mugenzi wacu Fidel Niyongabo yakagarutse ko na Madame Pamela Mubeza yanonosoye ivyerekeye gutatura amatati akabaharanira agateka kazi na muntu. Madame Pamela aba mu gisagara ca Ottawa muri Canada. Fidel Niyongabo yakabajije kandi kandi David Dusabe yanonosoye amategeko agenga abantu n'imiryango ari Bujumbura mu Burundi.
Jewe cyane cyane ndakwibanda cyane kuja n'ite amategeko kuko iyo tugeze kwahukana amategeko ntapfa kwahukanisha abantu ko baragize ikishankiri ya bapfa. Ariko hariho ingingo zitandukanye kugira ngo abantu bashobore guca gusaba kwahukana hanyuma sentare ishobore kubumviriza ishobore kubahukanisha. Izo ngingo nazo zikaba ari ingingo 158 hamwe n'159 yo mu gitabo cy'amateka agenga abantu n'imiryango, aho imvo zo kwahukana zishika 5. Imvo ya mbere ni ubusambanyi bwa mugenzi we, imvo ya kabiri kubera uwo babana mugora birenze urugero mu byerekeye amabanga y'abubatse, imvo ya gatatu kubera amuturubika, imvo ya kane kubera afise igifato ityoza mugenzi we, na ya gatanu ni mu gihe umwe mububakanye yagiriwe n'icaha cyandika ibara mugenzi we, ibyo nabyo bikavana ku buryo icyo cyaha gihambaye. Ni izo mvo zonyine sentare ishobora gukorera kugira ngo ukumvirize igihe uje gusaba kwahukana. Ibindi nabyo nibaza yuko ibitabijanye n'amategeko je ahanini nisunga cyane cyane ibyo amategeko yemera y'u Burundi.
Ndavyumva. Madame Pamela, icyo kibazo nyene muri rusangi ibibazo mubona bikunda kwaduka hagati yabubatse mu ngo ntawidondagura biba ari byinshi ariko bikuru bishobora gutuma nabubakanye bavana n'inkibi.
Murakoze. Jewe si mbere sinahagara ku mategeko n'ivyo ni kimwe mugabo siyo je nohagarara ko cyane. Jewe nsanzwe ndaba nonosora ibijyanye n'amatati uburyo je nshampagarara ko ni mbega bizakuki kugira ngo abantu batandukane. Turaje mu mico y'Ikirundi, jewe mfata ibintu bitatu bikuru. Bitatu rero icya mbere ni uko abantu kenshi bubakana kuko bashaka gukurikiza umugenzo cyangwa umuco, atari uko ngo umuntu ngo mu mutima wiwe cyangwa aba yafashe iyo ngingo. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri nacyo kikaba kijyanye n'ubutunzi. Benshi abakenyezi baja kubaka atakiwe na kimwe bafise, akaja kubaka n'umuntu we yifatiye umwanya akarondera ubwo butunzi. Hanyuma icya gatatu bijanye naho nyine n'imigenzo n'imico y'Ikirundi, uko imico y'Ikirundi n'imigenzo irafise ibyo yemera n'ibyo yanka. Turavye umukenyezi nyine yigenza mu rugo. Rero sinzi ko noja en detail pour expliquer. Je me dirais kuvuga ahanini ibyo bitatu kenshi n'ibyo bituna ko kuvuga ko vuguti noja en detail.
Yego, reka tuvuge ko uravuze ko icyambere ari imico abantu bubakana bijanye bifatiye ku byerekeye imico mwo bivuga muri make.
Ni ukuvuga yuko nk'umwigeme aravuka agakura akubaka avyumvuka. Umusore aravuka agakura akarondera uburyo hama kubaka. Numva ko deja harimo agahazi. Umukenyezi ntibaba bamwigishije cyangwa umwigeme ko nawe arondera uburyo kugira ngo ashobore kubaka. Umugabo akaba amwigishije yuko we arondera uburyo kugira yubake. Mu bana rero mu rugo uwo mugabo kuko amategeko abivuga ko ari le chef de la famille, defo barabyumva nabi akumva yuko umukenyezi cyangwa umugore wiwe ari umuntu ari munsi y'ibirenge vyiwe, atari umuntu yiyumvira cyangwa afise ubwenge. Hanyuma umukenyezi yashika muri urwo rugo ugasanga yamari mukiki akijya makiriya, kenshi rero ibyo biratangura bigatera ingorane. Hanyuma uwo mugabo kazubona mu minsi iza agiye mu bandi bantu hanze, nibyo bigateza izindi ngorane. Hanyuma navutse ikintu cy'uburyo mu manda kigarukako kuko kirakomeye cyane, kuko kirasambura nacyo kirubaka kikanasambura. Hanyuma uwo mugabo musanzwe iyo yubatse we umukenyezi ni nka trofe, ni itunga ashize mu matungo yiwe. Reka ntagakarorero arubatse inzu, arayujuje, araguze intebe, araguze ibitanda, araguze n'umuduga. Hanyuma akavuga ati buje nakwije nkeneye kubaka, agace agenda akarondera umukenyezi umugore mukobwa akamushira mu nzu. Numva yuko isa nk'uko ari ikintu yarondeye ashira mu nzu yiwe. Nari nibagiye n'ikindi kintu, muribuka yuko umukobwa bamukwa mu Burundi kandi twese turavyemera, agaca arondera n'ubwo buryo akagenda akamukwa akamuzana. Muri uwo mwanya rero umukenyezi mu rugo wewe nafise statu nk'iy'umuntu banganya agaciro. Umugabo yumva umenga afise agaciro karuta ak'uwo mukenyezi. Turazi ekonomikema ibyo bintu byose bayazanye, kigaca gifatana na ca kindi rero yuko mu mico umuntu batamutegura ntamenya yuko kubaka ari ikintu kiva mu mutima w'umuntu. Nakuravye, nagushimye, numva umenga tuzobana ubuzima bwose. oya dufata ngo nayegeze kubaka rekamubaki ico ro kenshi ico kice kimitandaro y'ingorane kuzogera ni hakazogera cyagihe cyuko abantu ingo zisambuka uko deja zero de pa hari kintu kigeze kumvikana
yego leta tugaruke kuri Maître David kubijanye n'amategeko igihe ubugeni abantu babiri bahuye bagatera igikumu ko bagiye kubaka amategeko abitegekanya gute ko Madame Pamela yakirayivuga nkuko bijanye n'imico abantu batabategura ndibaza no kujanye n'amategeko ko abantu benshi badazineza amategeko ibyategekanya mwo bitubwire
ego murakoze imbere yuko ninjira muri ibyo ngira mbanze jewe ntanga umuco ariho ifitugwa na imaze iminsi ntanga mu kinyamakuru cyitwa Akeza ngaha mu Burundi aho navuze ku ngingo ivuga yuko ababiranye batiza gushira hamwe kudahemukiranira umugabo akaba ariwe mutwe mu rugo reka ndavuge n'ingingo ya 22 ababiranye batiza kudahemukiranira mu rukundo rwabo bagafashanya kandi bagatabarana umugabo niwe mukuru mu rugo arangura icyo gikorwa akadikanije n'uwo bubakanye mu mvugo no mu ngiro ku neza y'urugo be n'ibibondo byabo ndabimara neza iyo umugabo atahari canke atabasha gifise umugore acamusubira muri iryo banga bisigura yuko iyo avuze ko umugabo ariwe mukuru mu rugo bisigura yuko avuga ibyo yigombeye umugore ngaca koma masho oya ari nacyo gituma iyi ngingo ivuga yuko bateza guhuza mu mvugo no mu ngiro ibyo umugabo ateza gukora aziza kubikora ari uko abanje kubyumvikana n'umugore rero ikishasho kuvuga ngo umugabo yazanye byinshi umugore yavuye mu muryango utunze ibyo mu mategeko biratomoye neza kuva umunsi babanye ntibasaba gutandukanye n'ibintu n'ubutarinye n'ibintu byose bakaba bishyira hamwe ingingo y'122 irabitomora neza mu gitabo kigenga ingo n'imiryango yuko ibyo batunze byose uyu munsi bashaka bishyira hamwe bagasangira byose rero jetse nibaza yuko ico Pamela Mubenza avuze kwa ari icukuri nibaza yuko ahubwo biva kutamenya kw'abakenyezi cyanke nuko abagabo uko kuntu bamaze kwishyiramo kumenya babari hejuru y'abakenyezi n'abafate ingingo mu rugo je nibaza yuko ibyo ari ukutamenya n'ukutamenya ari cyo gituma bo bimenyeraho ko umugabo ego niwe iby'urugo bibazwa ni nka delege basubwe neza ni nka delege mu ishure delege se batwara abanyeshure delege nibabaza imbere ya bose hanyuma abandi nabo bakishura se kuvuga ngo delega ashayishwa ku ruhande rwa bose oya ninde mushefu mu rugo iyo nija hose ariho hose haba hariho umuntu abazwa ubwa mbere iby'urugo kugira ngo ntihabe akajagari rero ibyuko umugabo ariwe abazwa ubwa mbere iby'urugo ntibisigure yuko ariwe acagaba byose acafata umugore uko yigombeye ari nacyo gituma bashyizeho iki gitabo cy'amategeko kigenga gihana amabi afatiye ku gitsina loi sur les VBG violence sur le genre kubera ko ari abantu usanga bagiye kwa bidashanye kurenza urugero kuri iki kintu cy'uko ngo umugabo niwe mukuru mu rugo agashaka agomba gutwara ibituto byinshi birenze
bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo iri mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9
n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9
ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
Akabino nga duce dusozera makuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri kano kanya dushimira abagize uruhara bose ngo bitegurwe byongere bibashikire yakoze Facile Gebehu yavyegeranije kuri micro mari kumwe na Jean Diane ni nahazwe n'ibiganiro n'amakuru twabateguriye twongera tubashikiriza turi mu mihana yacu mu ntumbero yo kubandanya kwirinda ikiza ca virus ya corona namwebwe rero twibaze kwaho muri mubandanya kucirinda mugira ijoro ryiza mubanye no mu vyanyu ahanje turaba turi kumwe mu makuru yo mu gitondo